Jo cyo no vuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana
kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro
n'ukuri ibiciro ntibigume biduga kumanya kumwanya
je nibaza yuko abarundi babandanya kubananya kubana
wibaziki wibaziki mugitegurwa na radio isanganiro wibaziki
Sangwe kaze nchuti bagenzi na mewa kunze ibiganiro vya radio isanganiro kaze mu kiganiro wibaziki ikiganiro mwama mukurikirana ku missing hii nkaya mango wibaziki uno musi bamwe mu banyagihugu bo muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura bagira ico bashikirije kwigaruka garuka by'ingwara ya korera amajwi akaba yatorokanijwe na mugenzi wacu Bahati Jagisoni wibaziki yuno musi mukaba mwayitunganirijwe nanje Balene Havyarimana nkaba ndongeye kubaha ikaze
wibaziki wibaziki
vyukuri tudahendana vyukuri amakosa kugira ngo ikorera itere ni probleme ya regie des eaux aba abantu bari ko bahangayika kumazi ntamazi basiga banwe biziba vyanya kagunda bitemberamwe amazi ava mu miceri vyukuri nico kibazo cyo ico korera izanyo ni kibazo cy'amazi babanze wabwire regie des eaux iko ikibazo cy'amazi gihere atari uko vyukuri abantu barahangayika ubu hari amazi kugira ngo uronge ibidyo amazi n'ibyo amafaranga bibine uyiguri bihombe none abata batafite bagire gute vyukuri kubera gisuku isukurike kubera kubora amazi ayo probleme na amazi basikwa banwe biziba ni zitongorane kabisa
vyukuri kera yo korea yaje kwaduke jo bwende jo buni muza 178 niyo korea yadutse ariko kuva kera ntango ndangware ya korea yari hari kubera ko abantu bari bameze neza bajya neza bagafungura neza gose atangorane zihari ariko uno munsi basigaye abantu basigaye bafungura nabi bafungura ibintu bidashoboka ugasanga umuntu yomarana iminsi ibiri ararira amazi none yokorera yobura gute kubera ko amakoro makeya abantu basigaye bafise uno munsi cyane cyane amazi kabisa nawe kera banywaza nyakagunda ariko nyakagunda ya kera yari meze neza uno munsi itemberamo amazi ibiziba biba mu miceri bavuramo amafumbire bakibashiramo gute abantu bakanywa ayo mazi ya nyakagunda gunda kandi harimo ibintu bidashoboka
ingware yakorera iterwa no kubura amazi abantu bagafungura batakarabye cyangwa bakanywa ibyo byizi bya nyamagana kandi amabombo ni make ni batugwiriza amabombo turonga amabombo turipfuza bamwe amakontere twarayabuze kubera uragenda kwibomba ry'umuntu ugasanga yarugaye cyangwa akaguca amananiza kandi amaheruta yapfuke nibaduha amakontere baduhe n'amazi batuhe n'ibijolojike tuze tukaraba twiyoge turiko turara tutiyoze ayo makorera none amakorera turembeje ino mu rugombi wacu
wibaziki
ingwara ya korera aha mu rugombo ni kibazo kirekire kivuye kukubura amazi twebwe iyingarira hera indwi zigahera tutaronse amazi kuburyo ubu kugira ngo uronke ibido y'amazi uyigura 1500 2000 cuharura ubwo buzima ukuntu dutegereza kububamo ntabwo ari ikintu cyoroshye hari ibintu rero bitangaje ugacu usanga twebwe hari abantu bafishe amabombo ku ngo nta mazi turonka mugabo ugacu usanga umuntu adandaza amazi hirya hari yakwibarabara wewe akaronka amazi ibyo bica bitugora gusigura ingwara zikaguma ziba nyinshi kugira ngo urya muntu yamukure ko urya dandaza ni 1500 2000 bito y'amazi umva ubwo buzima tuzobuva mu gute nta mazi tugira ni ngorane ndende nta buzima bwiza dufishe turonka amazi yo kunywa meza nitonka amazi yo koga none se byo mubonesha amaso muho ntabwo aragaseseshwa rumuri
ingwara yakorera igituma ngahigwa igwirana cyane nukubera amazi iki kibazo cy'amazi giteye inkeke hano hagati yacu muri ntuze ahamumunyika turafite umuserege abantu benshi bamaba kwimba ibinogo by'iyo ntuze by'umuserege kurya abantu ntibagware ugasanga yatoboye itiyo ayo mazi ari kamanuka mu bwa bucafa abantu boga cyane hari na baba bagwaye mu mpango urumva nawe ya mazi kandi abantu bajye kuyakoresha barayatekesha bakayagirene bakabirwa bagwara bakacha bagwara kubera uyu mufurege sinzi rero icyo bayije ni bakora nibahimiriza abantu bimbi binogo mu mpango zabo niba mara kwemba ibinogo tuzoba turiko tugwanya yangwara wa mucafu wose ntabwo uzosubira kujya mu mufurege
wibadziki wibadziki
nukuri ingwara yakwa nufite ibibazo byo kudagira amazi nukuri nta amazi twebwe ngaha mu kigwati turonka pe ntukoresha mu mufurege akaba niwe tunywa akaba dutekesha mu mufurege cyangwa amazi ya doko urumva kari amazi mabi cyane urumva utiko turayakoresha nukuri muhiyaca kwarakorera twebwe duheza amazi akwiye nuko umwaza akoresha amazi nyine y'ibombo meza ari umwaza aranywa ari umwaza atekesha umwaza aroga ntitugira amagara meza tudupfa mu mufurege akaba no dukoresha umufurege cyangwa amazi yo mu miceri hari yagenda mu mafumbire akaba nzo tubakoresha urumva bano ko impakumva kutagwara kore adukoresha amazi ameze gutyo
ngo arakorera mu karere yabaye ndase bivanye n'isuku rike no kubura amazi kibado cy'amazi cyabaye ndase dusaba ko moturosa amazi hakuru ngoma ndakigaruka ko na amazi cyane cyane amazi nari karatuma korera yabaye ndase n'isukurike mu gisagara
wibadziki wibadziki
iki kibazo cy'ingwara kiva ku cyane cyane kubura amazi meza ubu ngubu mu iki gihe turiko turavoma amazi ya nyakagunda kandi ayo mazi nyakagunda arimo imicafu myinshi cyane aricyo kiriko kirava ko iyi ngwara iri kiratera ku uyu mutumba wacu icyo cyatuma rero iyi ngwara yabaye nyinshi ikintu twosaba rero nuko twosaba leta ko yoturugikira amazi meza kugira ngo abene gihugu bayanwe ameze neza iyi ngwara igende
je ukuntu mbona igaruka y'ingwara yakorera ngaha ayi wacu burubuye kenshi na kenshi ikintu bikunda kuva ko bavuga ko ari umwanda hanini ubwo twe turaraba neza umwanda kugira uhere kwanza ubanze ugira ibyombo mu nzu ibyombo bikoresho hakenewe isahani yo koza ibido isafuriya gutekamo kugira ngo byasukugire ibyo sukura mu nzu urira ku kintu kibi uvomera mu kintu kitameze neza iryo suku n'iryo kunda hama ikindi twosaba hakuma umutima wacu wa mparambo ya mbere hamu urira ubuye turwase harakenewe amazi ivyo kuri nkuko nabandi babivuga kandi namwe n'ibyo mubona hama bombo dufise ngahi wacu nayo mabombo ava mu kuzimu bimvye umva ya mabombo nayo na mabombo ari mu icunyunyu uri kureya nka byukuri urumva ko atakugamukira kugira ngo uyanwe cyo gituma bamwe bacavuga ati kati tume twingoranya hagunda kugira ngo twumve yoko amanuka neza kugira inyota ihere rero nukuri kintu cya mbere twosaba isuku haboneke naye amafaranga kugura gasabune ho nyene kugira ngo dusukure bya byombo ntaboneka umuntu agi hari yagiye gukorera umwene gihugu aramukoreye amuhaye byo bihumbi 10 ufise abana bane batanu batandatu yarasiyo ya saa 6 no kumugoroba ntikwiye naha gasabune ko gusukura bya byombo nikagize ntikabonetse yo ndukuri leta nk'umuvyeyi wacu irakwiye kukiga kwica kibazo kubera arabona ko nibiciro byaduze by'imfungurwa ntibagire kudafunguye neza n'ivyombo ntibimeze neza byose urumva yo nikwiye kubara ikintu kitwiriye kugira ngo tuve mu izingorane twamamwa muzabukoze banyakubahwa mu batubwiriye kabisa mu dushikira imbere mwege bashikira iryo jambo dushikirize nk'uko tubitumye murakoze
wibadziki wibadziki
kugira ngo ikorere tuzwe nibazana amazi abantu banywa amazi asukuye amaze neza y'amabombo babwira rejide zo shira amazi mabombo nta kindi kibazo gihari kabisa iyo ni kubera ikibazo cy'amazi
niko bo duha amazi tukifata neza tukagira isuku abana bariya ndavuza n'aba bamama nuko niba tu kugira tuzwe nibaduha amazi meza amazi meza batushira amabombo menshi nkuko abandi babashyiriye amabombo menshi hamiyo ngwara rero igende basi tuyituze nda ego nta wunanira urupfu ariko umuntu aragerageza umuntu aragerageza kubwo amazi ya nyakagunda ni mabi amazi ya nyamagana ni mabi akorerwamo ibintu bibi nicyo gituma rero abantu twaheze n'amakorera
wibadziki wibadziki
ingwara kugira ituzwe hakwiye kubamwo inguvu nihimirizwa rikwiye kugira ngo umuntu wese ku rugo aronke amazi ashobora gukoresha nico gishobora gutuza iyo ngwara kuko umwanda ukiriho tujya tudakarabye twoyituza gute icibe umubanyi wa misi yose twosaba leta kuyoduha amazi akwiye kugira ngo umunyagihugu uwo ari we wese aronke amazi amazi n'ubuzima amazi kinini katihabwa nico kintu kituma tu twamaturi muri ibi bibazo umwanya kuwundi
ingorane mu gisagara kugira ituzwe nuko tuzana amazi meza yarahari ariko ugasanga umuntu yagiye akazana igitangi kintu cy'amalitiri ibihumbi 10 akamanika iwiwe akavoma ya amazi y'abanyagihugu abantu bose bavomesheje akazara dandazwa icyo nicyo kintu kishe iki gisagara ugasanga bene abamabombo yarumye ubundi wo ari karadandaza kubera rwa rudandazwa guwe yamanitse bya bibido byiwe by'amalitiri 10 cyangwa amalitiri 100 ugasanga biriko bikora ajya amafaranga y'abanyagihugu kandi bido ikagugwa 2005 kandi bene igihugu babura amazi abajejwe gisata cy'amazi bo bafungira kwanze izo bido bakabikura bakabaha amabomba yo hasi nk'abandi
wibaziki wibaziki
duheza amazi nyine y'ibomba kaduheza amazi meza bahagweza nyine amazi mu mabombo kwa ho hose ari ha mabombo kuko bo nta amazi arimo kandi tugiye kuyagura amazi ahantu ari tugura ibindi 1000 cyo kuti 5 akabona tuyigura urumva tuyiguza cyo 5 niyo kunywa gusa gutekana amazi akupa mu mufurege akabona watekeje aho hose ari ha mabombo ngaha kwa no mabarabara ngaha ariko ntago baduheza mu amazi tuye tuvuza amazi nyine umuntu aracumura nyine akagera kure batugerageza kafisi nuko baduheza amazi nyine bakayagwiza ku mabombo hose bakaduheza amazi akwiriye turakoresha nyine amazi meza
guturosa amazi kurosa amazi bene gihugu lakini mbona gikuru gikenewe na amazi cyane cyane bo amazi bisaba ko regidezo yo kwirukanga ikaturosa amazi amazi mabe nta n'umufurego uhari tubasaba nimba amazi mabe yabonetse bakabanza bakayateka kugira ngo bikingira umugera w'ikiza cingwara ya korera twagisaba ko cokoresha ingufu kugira amazi aboneke bagakubitanga hirya no hino hari amatiyo bakagenda bakaraba gituma amazi ataboneka bakagwiza amazi mu gisagara
wibaziki wibaziki
naho iwacu mu Rubuye ingwara ya korera sane yahabaye iriho mugabo iciza gusa ico bodukorera nuko boturonsa amazi meza y'amabombo niyo dukeneye kugira ngo turonke amatiyo y'amazi kugira ngo amazi turonke amazi ameze neza dushobora kunywa tutariko turanywa nyakagunda ubu kubwinshi turiko turanywa nyakagunda aya mazi aya batuzaniye abanye bazungu ajyayo mu mantu ze mu matangi benshi ntituyakoresha nayo gukoresha mu buryo bw'ibikorwa byo mu nzu mugabo benshi kubwinshi ntituyanywa catunywa nyakagunda dukeneye amazi hanini nico iterambere ryobanza kuja imbere n'amazi tworonka uko amazi turakenye ubu turiko turagura ibido 2000 canke 2005 bakatari uwatayafise umva kaca yinywera nyakagunda byo byose nibitugaruka ko kuko amagara y'abantu n'iryo terambere ry'abanyagihugu ni byiza ko tworonka amazi kandi tukagaruka tukagira n'amagara meza uko amagara meza ava ku buzima bwiza
ni na hano sozere ikiganiro wibaziki cyo kuri uno munsi aho bamwe mu banyagihugu ba komine Cibitoke intara ya Bujumbura bagize icyo bashikirije ku igaruka y'ingwara ya korera shimire Bahati Jagisoni ijisho rya radio Isanganiro nongere nkengurukire namwebwe mwafashe kanya ku gutega amatwi wibaziki yo kuri uno munsi Baleni Havyarimana n'abatunganirije wibaziki nkaba ndabashimiye mugira ibihe byiza naho utaha
Jo cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana
kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro
n'ukuri ibiciro ntibigumeye biduga kumanya kumwanya
je nibaza yuko abarundi babandanya kubananya kubana
wibaziki wibaziki ugitegurwa na radio Isanganiro wibaziki